Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi. Ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere na cyane cyane Burundi. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Jean Fitene Niyongabo
na Aloise Bigirimana.
Ibyo kuvuga ngo mbandagirizeho ntabwo byemewe kubera ko byanditseho ko nta na rimwe umuntu wese yemewe gutegeka manda zirenze ebyiri. Ni ukuvuga ngo nta na rimwe ntabwo byemewe. Ubwo iyo basaba barasaba ibintu bikenewe n'amategeko kandi nta muturage uri hejuru y'itegeko.
Uwo ni Frank Habineza ayoboye umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda, avuga ku basaba ko ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda ryohindurwa kugira ngo Perezida Paul Kagame yiyamamarize manda ya gatatu. Inkuru turayigaruka ko mu kanya. Tutangurije ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Jeb Bush yahoze ari buramatari w'intara ya Florida yinjiye cese mu ihiganwa ryo kuba perezida wa Amerika mu mwaka w'2016, akaba abaye umurepublika agira uwa 11 muri iryo higanwa, mu gihe hitezwe abandi bakandida mu ndwi zibiri ziri imbere. Mu ndwi ziri imbere muri Antunga, Jeb Bush muri video yiyerekanye nk'umukandida arondera gutorwa n'abanyamerika batandukanye. Jeb Bush avuga ko abatishoboye muri Amerika bato kwibagigwa. Amenyesha ko igihugu gikeneye ubuyobozi bushasha butuma abanyagihugu bisununura. Ivyo Jeb Bush yabitangaje mu ijambo yashikirije uno munsi wa mbere hafi y'umuhiriwe mu gisagara ca Miami. Jeb Bush muri iki gihe afise imyaka 62 yatororokanije amafaranga atari make mu gikorwa ciwe co kwiyamamaza, akaba mu ntango yabonwa ko ari imbere y'abandi bakandida b'aba Republika. Yamara ibiherutse gutozwa mu gihugu vyerekana ko yegeranye cyane n'abandi bakandida babiri, senateri wo mu ntara ya Florida Marco Rubio na buramatari w'intara ya Wisconsin Scott Walker. Ataratangaza icese ko yinjiye mu ihiganwa ryo kuba perezida wa Amerika mu mwaka w'2016.
Mu mugabane wa Afrika, perezida Omar al-Bashir wa Sudani yashitse muri Sudani kuri wa mbere avuye Johannesburg inyuma yaho sentare ya Pretoria yari yasavye ko afatwa ku by'ivyaha by'intambara na genocide aregwa ko yakoze. Bashir yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika yari yabereye i Johannesburg, sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikaba yari yifuza ko afatwa. Iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha imwagiriza ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha byo mu ntambara n'ivyaha byo guhohotera agati k'akazi na muntu, igihe yarungika inteko gushikira imigwi y'abagwanyi b'Abarabu kuburizamwo ingwano yo muri Darfur mu mwaka w'2003. Ariko Bashir akaba gushika n'ubu sentare itaramufata. Perezida Bashir igihe yashika ku kibuga c'indege kuri uyu munsi akaba yishimiye ahavuga n'ijwi rirenga ngo Imana ishimwe. Imbere yuko Bashir ava muri Afrika y'Epfo, umuryango mpuzamakungu ONU na leta ya Amerika bari basavye ko afatwa. Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba yavuze ko abarongozi ba sentare mpuzamakungu bakwiye kubahirizwa ku ngingo baba basavye ko ifatwa. Umwe mu bategetsi barongoye iyo sentare yavuze ko atanezerejwe na gato n'ingingo ya Afrika y'Epfo yafashe yo kumureka ngo asubire mu gihugu.
Radio ya Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye. Ibiganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hagati y'impande zitana mu mitwe mu gihugu cya Yemen vyatanguye mu gihugu cy'Ubuswisi no munsi kwa mbere, mu gihe urundani ruyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite rubandanya ibitero vy'indege za gisirikare ku bagwanya ubutegetsi b'abahuti ku mugwa mukuru wa Yemen Sana. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yasavye inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi kubahiriza agahengwe mu kiringo c'indwi zibiri mu gihe c'ukwezi guheza agiye kwi Ramazani, avuga ko cotegereje kuba igihe c'amahoro n'umwumvikano. Igihe c'i Ramazani kizotangura mu mpera z'uku kwezi. Ivyo Ban Ki-moon yabitangarije i Geneve aho byari bitegekanijwe ko intumwa yiwe mu gihugu cya Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed ibonana n'abaserukira leta iri mu buhungiro ya Perezida Abd Rabu Mansur Hadi na bagwanya ubutegetsi b'abahuti bagenzura umugwa mukuru sana ibiganiro vy'amahoro niko kigoro ka mbere ko kugerageza gutorera inyishu intambara iri mu gihugu ca Yemen.
Tugarutse ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Chad abantu bashika 23 niwo bafuye n'abandi ijana barakomereka mu bitero bibiri by'amabombe byari bitumbere igipolisi mu gisagara ca Chad. Abategetsi b'Injamena bamenyesha ko bane muri abo bagavye ico gitero bafuye muri ico gitero cabereye ku kigo c'abapolisi no kwishure ritanga inyigisho z'igipolisi. Nta wuriyitirira ico gitero ariko ubutegetsi bwa Chad bwagiriza ico gitero umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram. Umushikiranganji ajejwe kumenyesha makuru Hassan Sila Bakari yabwiye televiziyo y'ico gihugu ko Boko Haram iriko irihenda cyane mu kugaba ibitero muri Chad. Akongera akavuga ko bazobakurikirana gushika naho babaherengeteza. Uwo mugwi wamuka muri Nigeria ukaba kandi waragavye ibitero ku bisagara biri ku mipaka ibyo bihugu uko ari bibiri bisangiye. Chad kikaba cifatanije n'ibindi bihugu byo muri ako karere mu kugwanya uwo mugwi wa Boko Haram, kandi urongoye Boko Haram yari yaramaze kwagiriza Chad ko kizotegwa. Mu gihugu cya Libya naho igisirikare cya Amerika cyavuze kuri wa mungu ushize ko kiriko kiratohoza inkuru ivuga ko igitero cyagize muri Libya cyahitanye Mokhtar Barmokhat, umwe mu barongoye Al-Qaeda. Leta ya Libya yemewe n'amakungu iremeza ko icyo gitero cyabaye kuri wa gatandatu heze mu buseruko bw'icyo gihugu kandi ko cyahitanye Bermokatar. Mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, Colonel John Steven Warren avugira ubwo bushikiranganji yashikirije kuri wa mungu heze ko batemeza ugorufu rwa Bermokatar, ariko yemeza ko icyo gitero cyagenze neza, ariko ko bagiye gutanga inkuru itomoye kuri icyo gitero. Mwomenya ko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika bwari bwatanze imiliyoni 5 z'amadolari kuri uwo wese yofasha gufata uwo Bermokatar. Leta ya Amerika ikaba imwagiriza kuba yari kumwe ku mutwe w'igitero cyo mu 2013 ku ihinguriro ry'ibitoro muri Algeria. Igitero cyahitanye abantu 37 harimwo n'abanyamerika 3. Leta ya Amerika ikaba imwagiriza kandi gushigikira umugwi w'iterabwoba wa Al-Qaeda mu gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda no kugira imbohe abatari bake. Igihugu cya Libya cinjiye mu bihe by'intambara inyuma yaho biciye Perezida Muammar Gaddafi mu mwaka w'2011.
Ndaje kumviriza ibiganiro vya kuri isaha mu kirundi n'ikinyarwanda i Washington DC. Makuru yo mu karere inyuma yaha abategetsi b'intara ya Kirundo bafata ingingo iyo guhagarika ubudandazwa bw'ibiharage bijabuka mu Rwanda, ubu naho bafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruza ku kiyaga cohoha ku ruhande rwa komine Bugabira. Ku byambu byose biri muri iyo komine bijabuka i Rwanda, amato azirikiye imusozi abasanzwe bakora akazi ko gusoza abantu bavuga ko ikiyaga gisa n'icugaye. Iyo ngingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu mu kiyaga cohoha ngo yafashwe mu ntumbero yo guhagarika abantu bavuga ko bahunze ngo ariko bakaguma bagaruka bongera basubira inyuma, ngo bagatinya ko hari abashobora kwiheka inyuma y'ugo ruja n'uruza kugira ngo bahunganye umutekano w'abasigaye i Burundi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Turi muri komine Bugabira ku nkengera z'igiyaga cohoha neza na neza ku cambu ca Gaturanda. Utereje amaso hakurya gato ubona mu gihugu cy'u Rwanda. Nta ruja n'uruza ruhari amato y'abasoza azirikiye ku musozi kumvikana gusa ugwamugwa abana bari kubaroga nabwo byoroshye kuronka makuru kuri ico cambu umwe mu basoza nubwo yari yemeye kugira ica byijwi rya Amerika yaciye ategwa igitsure numwe mu bagabo babiri bavuga ko ari bo bahacunga acha acisha make
kazi sanswe nkora hano ku mazi ubwo atubahari nyine umuntu arakora
ukora iki
ubu yego unyene nakazi gahari
kubera ayi
kubera iki eri cyambu cyugaye
nibande bafashe nyiwe ko cyuga
yego nyiwe ko cyuga yego ko cyuga abamenye ikintu yafashwe
iyo ngingo ngo yafashwe mu ntumbero yo kurushirizaho gucungera umutekano w'abasigaye muri komine Bugabira imwe mu makomine afite abantu benshi bahunze Consolate Nduwimana ni umustanteri wa komine Bugabira
ingingo twebwe nitwugaye ibyambo mugabo amato twarayakuyeyo kugira ngo turabe neza ko abantu bariko baraja mu Rwanda dushobora kubakontorora twe twagize ikibazo cy'abantu bahungiye mu Rwanda hari habagiye mu makambi aho nta kibazo bateye hari nabahungiye mu mihana bagakota amazu bakaba hafi y'iwacu abo rero bagenda bagaruka mugihe rero yabonye ko umutekano utameze neza si byiza kwazaragaruka aho hantu kuko nabo bantu yasize nabo nyene muri kiriya gihe bahunga batubwira bati abo bantu ko bahungishije abagore n'abana bo bagasigara ngaha ubujya bobo ntibazotubwirira ntibazoduteza ingorane ntibashobora kudukorera ikibi bitwaje gata rwaserera rundi bafise katankwaha kwaha bafise rero bica biboneka ngaho bica bigaruka kwaca kibazo babandi basigaye nabo nyene bibaza
Jean Paul Hakizimana umwe mu bahanuzi ba musitanteri wewe yemeza yuko hari hamaze gufatwa n'ibigwanisho byinjiye biciye mu kiyaga
icya mbere nimvonya mukuru yuko igihugu kiko cyasaba umwimbu kuko ngira ngo dushika ku biro ndaza kwereka tose hafi itoni n'ibiro 200 byafashwe biciye muri ubwo buryo hanyuma ikigira kabiri ni mvuze umutekano muri ibi bihugu byacu bibiri kuko urumva yo umuntu amaze gufata umuntu afite amagrenade ntawo bazi yaje avana bujya turi ku mupaka
yari winjira
yari yinjiye yari imbere mu gihugu hanyuma twamushikirije abajejwe ubutungane nibaza yuko yoba yarababwiye neza yo yakuye
mwomenya ko ingingo yo guhagarika uruja n'uruza mu mazi ya coho muri komine Bugabira ifashwe inyuma y'iyindi ngingo yari maze indwi zibiri ifashwe ibuza gutwara imyimbo y'ibiharage i Rwanda haba kubahunze bavuye gusarura canke kubabishoye mu kirundo Jean Bosco Ndarulinze ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu Abashikiranganji mu karere ka Afrika busiruko bahejeje kubonana n'abayoboye imigambwe ibujumura ivyo bashitse ko yamara ntibivugwa kumwe n'impande zose zari muri ivyo biganiro ngaha kuri telefone turi kumwe na Tabita Mukamusoni wiriwe neza Tabita
Niwe neza Fidele
wo du cira kumayange ivyerekeye iyo mibonano
Ego Fidele nkuko yagiye kubivuga impande zose nizumvikanye ku byo bashitse ko kuko ku ruhande rw'intumwa z'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akare ka Afrika y'Ubuseruko bari bazanye ubutumwa bavuze yuko itariki y'amatora ngo atariyo ikabaraje ishinga cyane kuko ngo sibo bategerezwa kuyishinga ngo abarundi nibo nyine bategerezwa kuyumvikana ko ariko ngo akazi kabo ngo nukuraba niba ibyangombwa bituma amatora ashobora kuba ngo na cyane cyane igihugu ari cyiza no kuvuga harimo umutekano ngo bihari umushikiranganji rero w'akare ka Afrika y'Ubuseruko mu gihugu cya Tanzania Harrison Mwakyembe we yatumenyesha yuko abakuru b'ibihugu basabye kenshi ko ngo amatora yunguruzwa arunguruzwa kandi ngo barabishimira yumvikana ku ruhande rwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bobo bavuga yuko ubutumwa bari babwiteze mugabo bakavuga yuko bobo ibyo bumvikanye Afrika y'Ubuseruko bari bazanye ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'akarere ka Afrika y'Ubuseruko ari uko hari ibintu 15 ngo basaba leta y'u Burundi kugira ngo ibyo bintu bibe byashyizwe mu ngiro imbere y'uko ngo ayo matora aba hanyuma bakavugana cyane cyane ko harimo kwa kwatirwanisho urwaruka rutanze kwirwanisho karundikije arongoye ishami rya itona ritemewe n'ubutegetsi akaba yari yaserukiye n'urunani amigere y'abarundi ngo batora adashobora kuba ngo nabo babashikiranganje ngo babihurije ko kandi ngo mu gihe hakogwa imyiyamamazo iyo myiyamamazo igakogwa n'imigambwe imwe umugambwe CNDD-FDD na ya migambwe bavuga ko iri mu kwango kwa CNDD-FDD ariyo itona irongowe na konsiliya n'umupatoni konsiliya hamwe na FNL yo kwa Jacques Bigirimana ngo umutekano w'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo udacungerewe ngo atawuhari ngo ntibishoboka ko ayo matora aba ariko ku ruhande rwa CNDD-FDD yoyo utegera cyurongo umugambwe CNDD-FDD Joseph Buyikuti we avuga yuko babuyaze bahuza ngo kuko itariki y'amatora ngo ni ntabanduka bakavuga yuko itariki 90 umugambwe CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu na senyo bamaze kumvikana ko ko iyo tariki ari
habaye ibibazo ku telefone na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni mutwihanganire
abategetsi bakomeye b'umugambwe FPR inkotanyi uri ku butegetsi mu Rwanda ku mpera y'indwi turangije basabye ko Perezida Kagame yoguma ku butegetsi mu mwiherero w'iminsi ibiri ku bategetsi bakuru b'uwo mugambwe batatu muri bo bahawe na Perezida Kagame igikorwa cyo kwiga kuri kazoza k'igihugu inyuma ya manda ziwe bavuze ko ubushakashatsi no guhanahana ibyiyumviro bakoze basanze abanywanyi ba FPR inkotanyi bo mu nzego zose badashaka ko Perezida Kagame yova ku butegetsi bihuriranye nuko abantu barenga imiliyoni 2 basabye kwibwirizwa shingiro ryohinduka Perezida Kagame akaguma ategeka mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Frank Habineza umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda Frank Habineza anebagura ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro yakiriye gute ibisabwa n'abanywanyi b'umugambwe wa FPR
Frank Habineza ubusabe bw'abakada bakomeye b'ishyaka rya FPR inkotanyi ko Perezida Paul Kagame yakomeza gutegeka u Rwanda mwe mwishyaka ryanyu ni ikintu n'ingingo mwakiye mute
twebwe twatanze nta gishasha kirimo kubera ko no gushyize abakada benshi muri bo bamaze kugenda bamenyekanisha aho bahagaze twavuga na Honorable Tito Karemara ndetse twari kumwe nawe kuri TV y'u Rwanda muri iki cyumweru gishize abigaragaza yuko bifuza ko rihinduka ngo hari na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ariwe Bwana Francis Kaboneka hari na Minisitiri w'Ubutabera bose bari bamaze kugaragaza ko bifuza ko Itegeko Nshinga rihinduka so kuba Inama ya Bureau Politique yabyemeje tubona yuko n'ubundi yari isanzwe ari byo bifuza nta gishasha cyari kirimo
ubu noneho abakada bakomeye nyuma y'abaturage barenga miliyoni 2.5 bari basabye ko itegeko nshinga ryahinduka ubu byabaye ku mugaragaro ko ari ibyifuzo by'abaturage n'abayobozi b'ishyaka
ubu byabaye ku mugaragaro yuko ishaka restore inkotani cyane cyane inama yabyo nkuru ya politike yuko nabo babyifuza ko perezida Kagame yakomeza ndetse ubu ni ukuvuga ngo kandi abenshi bari bahari ni abadepite bo mu nteko ishinga amategeko ubwo turimo kubona yuko gahunda iyo debayo no mu nteko ishinga amategeko buriya ngira ngo izatangira vuba ariko nk'uko mubizi twebwe twari twatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga dusaba ko urukiko rw'ikirenga rwategeka inteko ishinga amategeko ko batakora gahunda yo guhindura itegeko nshinga ariko ubona ko cyategereje ibyo urukiko iri gukora.
Aho ni ikibazo Bwana Frank Habineza, ikirego cyanyu mwatanze mu rukiko rw'ikirenga n'ibi byifuzo by'abaturage ndetse n'abayobozi bakuru b'ishyaka rya FPR inkotanyi bizabangikana bite, bizasuzumwa bite byombi cyarimwe?
Twebwe icyo twatanze ingingo zifatika zigaragaza yuko iriya ngingo y'ijana na rimwe idahindurwa y'ijana na mirongo ine na gatatu dusobanura neza yuko ingingo y'ijana na rimwe ari ingingo ntaregayezwa bivuze yuko ingingo ntaregayezwa iyo zihinduwe itegeko nshinga byose biba bisenyutse ndetse bisaba ko habaho leta y'agateganyo leta de transition so turakeka yuko urukiko rw'ikirenga bo baje mu kigero kuturusha ko bazabisuzuma neza kandi ko ibyo birego byacu bazabiha agaciro.
Hanyuma se Bwana Frank Habineza, akenshi iyo abantu bakomoza ku ijambo demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage, ibyo abaturage bifuza, none nk'uko mwabikurikiranye hafi abarenga miliyoni ebyiri n'igice bifuza ko itegeko nshinga, basabye ko itegeko nshinga ryahinduka. Kubahiriza ibyifuzo byabo si demokarasi? Ndavuga cyane ku bagize inteko ishinga amategeko babisabwe.
Yego, demokarasi niko yateganyijwe ndetse n'itegeko nshinga ko abaturage bafite uburenganzira, ariko ikintu twasobanuye kenshi ni uko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ni ukuvuga ngo nta muturage uri hejuru y'amategeko, bafite uburenganzira bwo gusaba ibintu biri mu mategeko, ariko turi twasobanuye yuko iyo barimo gusaba bitemewe n'amategeko kubera iyo mpamvu nta burenganzira bagombye kuva ko babufitiye kubera ko bitemewe n'amategeko. Ibyemewe n'amategeko nabyo twarabisobanuye yuko bishobora kwemerwa ari uko iriya ngingo igaragaza yuko perezida afite manda y'imyaka irindwi, iyo myaka irindwi ishobora kugabanuka ikaba yabitanu ndetse ishobora no kuba yakongera ikaba umunani. Icyo nicyo cyemewe. Ibyo kuvuga ngo manda ebyiri ziveho ntabwo byemewe kubera ko byanditseho ko nta na rimwe umuntu wese yemewe gutegeka manda zirenze ebyiri. So ni ukuvuga ngo nta na rimwe ntabwo byemewe. Ubwo iyo basaba barasaba ibintu bitemewe n'amategeko kandi nta muturage uri hejuru y'itegeko. So ni ukuvuga ngo turasaba ko urukiko ari urushinzwe kubahiriza amategeko rwaha agaciro natwe ibyo twavuze kandi bagasaba ko inteko yabireka guhindura.
Urukiko rw'ikirenga nirutakora ibyo mwasabye se Bwana Frank Habineza, ruzaba rwarenze ku mategeko nk'uko muyikomozaho hano?
Tuzajya tubisuzume neza bitewe n'igisubizo bazaba baduhaye. Tubona birengagije amategeko dushobora no kwitabaza urukiko rwa East African Community kuko narwo turi abanyamuryango bayo, ariko nitubona iyo badusobanuye bisobanutse icyo gihe tuzemera nyine demokarasi.
Ndabashimiye. Frank Habineza ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubuyobozi bwa HCR ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi mu Rwanda ryemeza ko ryo n'abandi bafatanyabikorwa kwatako batogira kugira bagerageze gutorera inyishu ibibazo by'impunzi z'Abarundi zihungira mu Rwanda. Ubuyobozi bwa HCR bwamenyesheje ko hakenewe n'ibiburiburi imiliyoni 90 z'amadolari y'Abanyamerika ngo ibibazo bishobore kugabanuka. Ibindi turabishikirizwa na Eric Bagiriwusa.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda ryemeza ko ryo n'abandi bafatanyabikorwa ntako batagira ngo bagerageze gukemura ibibazo by'impunzi z'Abarundi zihungira mu Rwanda, ariko ko bitewe n'uko zihunga umunsi ku wundi ibyo zikenera ngo ni nako bigenda byiyongera. Ubwo twasuraga inkambi ya Mahama hafi ya Tanzania mu mpera z'icyumweru gishize, ubuyobozi bwa HCR bwatubwiye ko hakenewe byibura miliyoni 90 z'amadolari y'Abanyamerika ngo ibibazo bibashe kuba byagabanuka. n'inkunga HCR ivuga ko yasabye mu baterankunga batandukanye ishobora kuboneka cyangwa ikabura. Bwana Jeff Drumtra, umuyobozi mw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu nkambi ya Mahama.
Pour HCR, c'est toujours question de
ku ruhande rwa HCR ni ikibazo buri gihe cy'amafaranga. Twasabye baterankunga miliyoni 90 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abarundi mu Rwanda kugeza mu kwa 9, ubwo ni mu mezi 6 hakenewe miliyoni 90 z'amadolari yo gufasha impunzi. Birahenze cyane, ubwo ni abaterankunga ku rwego rw'isi bagomba kuyatanga kimwe n'uko batayatanga. Yewe n'uyu munsi ambasaderi w'Ubushinwa yaje aritegereza, bishoboke ko nyuma y'uruzinduko rwe yashoboka ko leta y'Ubushinwa hari make izatanga. Biracyari mu byizere, biracyari mu byizere. Nubwo HCR hari bimwe mu bibazo bigarukwaho n'impunzi gasanga haba mu cyo yita gukabya, nayo hari ibyo yemera ariko ngo hanini biraturuka ku bahunga umusubirizo rimwe na rimwe baba batitezwe.
Refugees keep arriving, so we need to
impunzi zikomeje kuza, dukeneye kubona ibyo batekamo, ibikoni batekamo, kuko ibyo byo ni ukuri. Zimwe mu mpunzi ntizirabona ibikoresho byose zikeneye. Urugero, muri iki cyumweru twatanze amasabune ku nshuro ya mbere impunzi kuva zahagera. Byari bibabaje cyane kuri twe, mu byumweru 7 nta sabune twari dufite zo kubaha, ariko twatangiye kuzitanga iki cyumweru ku buryo buri kwezi tuzajya dutanga amasabune kuri buri umwe. Iyo nkunga iramutse ibonetse, ibibazo bikomeye impunzi ziyamiriza mu nkambi ya Mahama yazikemura biracyari ibyo kutabona amafunguro ahagije n'ibikoresho byo kuyatunganyirizamo.
Nk'ubu urabona hari ukuntu bakugenera nk'utugori, ugasanga bakubwiye ko ari ukwezi mu kaka kwezi tugashira, indwi zibiri zonyine nazo ntizihera. Igikoma babwira ngo ubuye baguha ubuye n'imishigisha ibiri yonyine ubuye bukabura ahetse. Ni ukuvuga hari ukuntu ibigori bamwe bitunanira, tuba dufite sisiteme y'ibifu, ukavuga ati ngiye kujya ibigori bikakunanira, ugaca wikoraho ugashesha ukajya ubugari. Iyo ugiye kujya bwa bugari rero, bya bigori bica bihera ku kanya, ugasigara ushonje. Hari nubwo hamwe hacabamo abasuma bakajya kwiba bagenzi babo mu mashitingi.
Aho mu nkambi ya Mahama y'impunzi z'abarundi kandi ibibazo twakunze kugarukaho by'ubuvuzi nabyo biracyigaragaza uko bukeye n'uko bwije. Serivisi y'ubuvuzi ngo kuyibona mu munsi umwe biracyari ihurizo rikomeye bitewe n'umubare w'abivuza mu nkambi ya Mahama.
Abaganga ni bake, abagwayi turi benshi. Si ukuvuga ko batatuvura, baratuvura bakananirwa, abagwayi turi benshi.
Umuntu ashobora kumara iminsi ingahe?
Nk'ubu urashobora kupirirwa hano kubera abagwayi tuba turi benshi, ugatonda ugataha ushikirwe. Nk'ubu hari nomero nyinshi zaraye batangiye kuzishyira ku ruhande, bavuga ko batangura kubavura, baraye batavuwe bafite amanimero.
Ufite nimero ya kangahe?
Zisi nimero y'104 kandi nk'ubu nta mirongo irindwi zirashikira.
Saa kumi zirabura iminota mike.
Bisigura rero yuko nk'ubu nshobora gutomboza bakamvura cyangwa se ntituvurwe, tukagaruka ejo kandi n'ubundi tugatonda. Bivuye kuki kw'abagwayi turi benshi, si uko abaganga batadukunda, abagwayi turi benshi umurengera.
Ibindi bibazo byiganza mu nkambi ya Mahama birimo ibyo kutagira inkwi zo gucana zihagije, aho usanga babura uko bagira bahitamo kwadukira ibidukikije. Ibyo byose bigaragaza ko iyi nkunga y'amadolari miliyoni 90 HCR ivuga ikenewe, igihe yaramuka ibonetse ikaba yakura abatari bake ahakomeye. Inkambi ya Mahama hafi ya Tanzania icumbikiye impunzi z'abarundi zigera ku 27,000 zatangiye guhunga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, zivuga ko zihunga umwuka zivuga ko ari mubi mu Burundi ushamikiye ku matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, Imahama mu nkambi y'impunzi z'Abarundi.
Imbere yuko dusezerana, tubibutse ingingo nkuru zazigize amakuru twabashikirije. Jeb Bush yahoze ari buramatari w'intara ya Florida yinjiye cyese mu ihiganwa ryo kuba perezida wa Amerika mu mwaka w'2016.
Perezida Omar Bashir wa Sudani yasubiye gusubira mu gihugu ciwe kuri uyu wa mbere.
Ibiganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'ishirahamwe ONU hagati y'impande zitana mu mitwe muri Yemen vyatanguye mu gihugu c'Ubuswisi no musi ku wa mbere.
Abantu 23 nibo bishwe mu bitero vyabaye muri Chad.
Njoti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro vyacu. Ibiganiro vyo muri uyu mwanya aha niho bigarukiye. Mwari kumwe nanje Fidene Niyongabo
hamwe na Aloise Bigirimana.
Wafashe amajwi agaciro hamwe ibiganiro twabashikirije ni Fatuma Alimas Karara. Umugoroba mwiza mwese. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.